This is the Voice of America in Washington. Stay tuned for Duzangire Jambo, our panel discussion in Kirundi and Kinyarwanda, hosted today by Frédéric Nkundikije.
Dusangire Jambo, Dusangire Jambo. Mwaramutse inshuti mwese mukunda ikiganiro giha ijambo abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umunsi mugiye kwishikirizwa na Frédéric Nkundikije tukaba twatubiye rero umuhinga mu byerekeye sinema mu Burundi ari kirangiranwa cyane rwose yamenyekanye ubwa mbere na mbere kubera umuziki akamenyekana kandi no kubera yakoze ibintu bihambaye cyane rwose mu byerekeye amasinema uyu mushyira ntakaba ari Léonce Ngabo mwaramutse neza Léonce Ngabo
mwaramutse bana Freddy
turi kumwe kandi n'undi mushyirantahe Jean Paul Rwitanaga nawe nyine akurikirana cyane rwose ibikorwa birangurwa n'umushyirantahe Ngabo Léonce haba mu byerekeye muziki canke haba mu byerekeye amasinema mwaramutse neza Jean Paul
mwaramutse Freddy nabo turi kumwe
turi kumwe kandi n'umushyirantahe yitwa Landry Mugisha akabajejwe ibyerekeye guhanahana amakuru mu byerekeye gutegura iyo sabukuru ya gatandatu Festicabe mwaramutse namwe mushyirantahe Mugisha Landry
ndabahaye mwaramutse
ntarinze kubatesha akanya rero nashaka mushyirantahe Ngabo mutubwire muri ko murategura edition ya gatandatu ka Festicabe igira inshuro gatandatu mu Burundi mbega murashaka ubwa mbere mutubwire icyo Festicabe bivuga
ego na kwa kubuta mbere na mbere ko nitwa Ngabo Léonce ama ino bakabanzi kuko natanguje isabukuru ry'amareresi nyene tubyitino ayo isabukuru ry'amasinema yo mu Burundi twatanguye ya mbere mu 2009 ama ikaba ari isabukuru tugira buri mwaka no kuvuga ko muri uyu mwaka ari isabukuru rigira gatandatu aho tubigeze rero novuga yuko biteye imbere rwose kuko rizoba mu kwezi kwa Ruhuhuma ariko kwa gatandatu kuva itariki 13 gushika itariki 20 ikazobera ngaha
mutwibutse Festicabe icyo kivuga
Festicabe mu mfunyafunyo y'igifaransa ni festival international du cinéma et de l'audiovisuel du Burundi uba Festicabe mu mfunyafunyo y'icyo mbeje kubabwira
muravuze ko bizoba ku itariki ya 13 gusha 17 y'ukwezi kwa gatandatu mbega abazo kwitaba iyo sabukuru ni bande
nabanje gukosora gatoyi ni kuva itariki 13 gushika itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu abo dutumira cyane cyane n'abanyafurika bo mu mpinga zose ari abasanzwe baba muri Afurika cyangwa basanzwe bari hanze ya Afurika hanyuma n'abanyamahanga bandi bashobora kuba ari n'abazungu bakoze sinema mugabo ikaba ari sinema yerekeye yovuga nk'intumbero y'iby'abanyafurika bose turabakira kuko icyo dushyira imbere cyane cyane ni ingorane cyangwa inyigisho cyangwa imigambi yerekeye Afurika rero muri icyo gihe twebwe twise novuga ibihimba bitatu by'ihiganwa igice cya mbere cy'ihiganwa kiraba abarundi bonyine hanyuma hakaba igice cya kabiri twatanguje uyu mwaka igice cy'ihiganwa cy'abasanzwe bari muri rya shyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko rimwe bita African East African community ama gice cya gatatu cy'iganwa nicyo twita competition international aho rero dushyira abahinga bose bakoze amasinema ari abanyafurika bose cyangwa abo barakoze amasinema yerekeye Afurika bo hanze ari baba muri Amerika cyangwa mu Iburaya
ibyo byose bizoba muri ayo magenekerezo mwaduhaye hagati ya 13 na 20 z'ukwezi kwa gatandatu
ibyo cyane byose bizoba muri ayo matariki ya 13 gushika 20 z'ukwa gatandatu hanyuma uko nari ndabwiye ibice by'amahiganwa hari ibindi byiza tukagira novuga nk'ibice byinjiranamwo kuko hari icyo twita amasinema maremare bimwe bita long metrage hariho amasinema magufi bita court metrage n'amasinema amwe y'ukumenyekanisha ibyabaye ariyo twita documentaire rero mu kiriya gice cy'ihiganwa biba birimwo ibyo bitatu
murashaka kutubwira niba mu banyamahanga haba mu bahinga mu byerekeye sinema baba mu bihugu biri mu ishyirahamwe rya Afurika yo mu buseruko bashobora kuba baramaze kwemera ko bazoba bishyikiye muri iyo sabukuru eka n'abanyamahanga bose bazoba bavuye mu bindi bihugu murashaka kutubwira abamaze kwemeza ko bazokwitaba iyo sabukuru
Abo tumaze kukumva bemeye kuzuzamo ni benshi cyane kuko wazinsa ukurdi wacu bigira gatandatu kandi bimaze kumenyekana gose no bwa makungu yose cyane cyane nakunda kwirabira kuri wa muhora wacu we gatatu Kaburungu Festival Kaburungu org abantu bashaka kubona mwo aho tugeze abamaze kwemera ni benshi cyane hatrofise usanzwe ajeje gutera kamo abashaka kwandikisha amasinema yabo yitwa Diane Kaneza aramaze kumva ko ari benshi bamaze kwiyandikisha ari abahinga bo muri Afrika y'Ubuseruko bitwa West African Community cyangwa abandi bahinga amasinema bari muri Afrika cyangwa bari i Burayi. Icyo navuga igikuru rero cyabaye gishasha muri uyu mwaka nuko ari icyumviro cyo twatanguje mu 2011 cyo kugira navuga ishyirahamwe ry'abakora amareresi n'amasabukuru bo muri Afrika y'Ubuseruko. Icyo rero ukwezi guheze kwa gatatu twaravuye twese iyo Arusha amatwemerera yuko tuzogira uvuga icyicaro gikuru cy'iryo shyirahamwe kikaba kemewe ko kizoshingwa mu Burundi. Urumva kuri twebe yabaye insinzi ikomeye rwose. Hanyuma icyo cyicaro tumeza na neza tuzocugurira icyese mu gihe tuzatuko turagira isabukuru ya gatandatu ya Fesikaba. Umva abahinga bose bazokoranira ngakwiye ngo inonosore hamwe imigambi n'imigabo y'ibyo tuzokora mu myaka itatu ikurikira. Umva n'ikintu gikomeye rwose ku Burundi.
Imbere yuko mpa ijambo abashinga ntari turi kumwe Jean Paul Witanaga na Landry Mugisha nashaka ndakubaze kandi kabazo kerekeye cyane cyane iyo sabukuru ndega ikintu mwibaza ko muzuba mwashoye kurangura aho muzorisozera ku igenekezo rya 2020 y'ukwezi kwa gatandatu ni iki?
Ibyo tuza twaranguye ni byinshi cyane. Urabona kuva tubitangura ariyo nk'uturusho twama udushimi twama dutanga. Utwo dushimi rero twaratumye abarundi batari bake bakiri bato ari inkumi cyangwa ari abasore bazidukira rwose. Urebe buri mwaka turafise amasinema yakozwe n'abarundi. Murazi yuko kuva kera na rindi iyo bavuze iby'amasinema mu Burundi wamenga turi basinda bibazo. Ariko kuva dutangura iryo sabukuru ndashaka kubabwira yuko buri mwaka turamwe nk'amasinema ashika 20 ari abajya amagufi cyangwa ajya yerekana ibya kera twita documentaire cyangwa ajya amasinema maremare. Umva n'ikintu gikomeye rwose. Ikindi twishimiriza ni uko urabona isinema niwe ikorera abantu nk'aga igitangura cyangwa ajya iri kuyaheza barerekana urutonde rw'abantu bakozemo byerekana iki? Byerekana yuko turiko turagwiza ubuzi bushasha muri iki gihugu cyacu. Hanyuma ikindi kizokomera rwose ni uko utuko turahimiriza abasore n'inkumi kubijyamo rwose kuko hari ibintu bishasha biko biragirwa bita migration numerique. Nimwe bazohindura ingene bari aba mateleviziyo kera. Urero kubera umuhora mushasha bita fibre optique azoshoboka yuko haba imihora myinshi y'amateleviziyo ku buryo bizosaba amasinema menshi. Urumva kera twaratinya kugira amasinema kuko twabonamo akazi. Urero akazi kagiye kuboneka kenshi cyane hazakoze nyine abantu bafite muvuga ingoga nyinshi azonka akazi n'amafaranga.
Egome reka duhere ijambo Jean Paul Witanaga hamwe na Landry Mugisha.
None ukwama bagira festival buri mwaka uburyo bisaba uburyo bwinshi mwama byiteguriye biraboneka ntibagora. Icyo nicyo kibazo mfise ikintu nacyo mbega amasinema kumwe kwa bagito hari izindi sinema mwama asohoye mu Burundi ko tutaziro nka hanze nivyo nari ndashaka kubaza.
Murakoze cyane ndashaka kwishura bwana Fedi. Ikibazo cya mbere yamaze ati none gukora isabukubisa uburyo bwinshi none birabarohera cyangwa biragora. Ego nije kuri sabukuru aho ndiko ndabwira ingere turondera abantu bazozana amasendema tukarondera abantu bazoba bamwe batanga amanota ari bo le mambo du jury kuzana bazoza kwerekana amasinema kubimenyekanisha niyo bita publicité communication ni byinshi cyane bisaba uburyo. Icyo no kumenyesha ni uko isabukuru ya mbere mu 2009 twakoresheje hafi imiliyoni 35. Icyo gihe novuga ari nk'amadolari yababa 2025. Uyu munsi kuva novuga kuva mwaka uheze gushika n'ubu utegereje novuga hafi amafaranga imiliyoni 200. Ni ukuvuga yababa amadolari novuga 2050. Urumva rero ko biriko biraduga kuko ibyo dukora bikorwa byinshi kandi abantu baguma babishaka kuyibona ni byinshi gace dusaba uburyo bwinshi nabi bikorera benshi cyane kuko gihe mu cyubiro gikuru ushaka kugira ngo ndabe ingene bafasha abana abo bakiri bato kubyumva kugira ngo neje neje ubundi bashoboye kubanza bafite ingoga nyinshi bakabona inzu mbere yaho dushaka kubishikira icyo kubironka rero nabyo nibiragoye urirukanga tukabanza tukabaza muri guverinoma muri leta kwa cyo dufasha tukagenda mu bihugu bishyigikiye navuga ubucuti n'igihugu cyacu hari abafaransa n'ababirigi hari leta zunze ubumwe za amerika hari n'ibindi n'andi mashyirahamwe usanga ari mpuzamakungu nka bijya bya oef bya pnid uba bushi yajyamo muri igikuru rero navuga cyadushimishije ni uko hariho nubwo amashyirahamwe yunganye Burundi icyo cyumvire bagikunze harimo benshi bagekeje kuva ku isabukuru rya mbere n'ubutukiri kumwe kandi uwa mbere nubwo ni nka Burundi iradushyigikira rwose kuko iraduha hafi igice cya gatanu cy'amafaranga yose dukoresha muri musabukuru imwimwe urumva rero ndagwana buri mwaka mugabo turaheza tukabikora bigashoboka ikibazo cya kabiri yari kwambaza ati we gongaro tukuze yagize irere rya mbere rirere bitagiterengra hari ibindi bakora iyo gonda amaze kuyakora yandi kandi me hashika ngane yose ngashobora kuvuga ko nishima rwose kuko n'amasinema tumaze kwerekana bamarekana muri ya televiziyo y'abafaransa bita TV5 Monde n'amasinema yoyo yerekana mwe by'akahise cyangwa ibyabaye kandi n'amasinema tubaze kwerekana ngaha uwo wabishaka ari hanze rero ashobora kutwakura cyangwa twandikira tureza tukamubwira nka zironga
jewe ni twarangije umugisha nanese akabaje kumushinga nawe rwose ngabo yatubwire ko hazohurira abahinga bo mu by'amarereso muri kano karere ka East Africa mu Burundi kandi yavuze ko bazoba baje kwigira hamwe ingene bushira habona icyicaro cyo ku rwego rw'akarere ku bijyanye n'amarerese mbega igihugu cy'u Burundi muri icyo gikorwa kizohungukira iki hanyuma kandi kwibyo nyine mbega abasanzwe bakora amarerese mu Burundi n'akahe karusho bagiye kuhakura kuko umuntu yumviriza twumva umenga ni ikintu kinini ariko rero rimwe na rimwe ugasanga umuntu ariko arabona neza inyungu ahiri n'iyo ari yo
ndetse cyane kuri icyo kibazo nibaza yuko bugeye turonse icyicaro gikuru nubwo gihuza nk'ibihugu bicuditse hamwe ubucuti igihugu cyaro cyo cyicaro burya kiba gifite akarusho kanini kandi bishobora kugira inyungu zikomeye nubwo ku banyagihugu cyangwa ku nko kubakiri bato nk'abazogire by'amasinema icyo cyicaro twacyise no kivuga mu cyongereza East African Film Network ni kuvuga ni n'ishyira hamwe ry'abahinga bakora iby'amasinema muri aka karere ka Afurika y'ubuseruko inyungu izohava ni nyinshi cyane urumva ni ukuvuga yuko ibikorwa byose bizoza birakorwa buri mwaka muri aka karere bizoza bizira hano mu Burundi nuvuga mu byumviro nyamukuru ego tuzogira icyicaro ngaha mugabo ibikorwa tuzoza turabi turabikurakuranya mu gihugu icyacyo cyose mugabo urumva bizaba bivuye ngaha i Burundi hanyuma kubera ko bivuye ngaha i Burundi urumva tuzoca turonga abantu benshi babikoramwo n'abakiri bato bakaca babona yuko hari ikintu kigiye gutsimbataza icyo gikorwa basanzwe barimwo hama tumendere n'uburyo bwinshi bwo kugira ngo duhimirize abo bakiri bato kuzobikora nababwiye bimwe tubiko biraza bita migration numérique ni ikintu kizosaba yuko tugira amasinema menshi kuko nitutayakora nyabo uzosanga muri afurika twe turi amasinema menshi yo hanze y'abazungu cyangwa y'abahindi cyangwa y'abashinwa twe tudafite ayiwacu uvuga ko ni ikintu gikomeye kizotuma duhimiriza abakiri bato kujyamo cyane
Fredi gabo nakumbise neza je kuvyeka iyo festival mugirisha mujya muri stade mujya muri salle abantu barashaka kuza birazivye umukena roka amasaha y'ibishomere byo kwinjira ngo tujya kuraba ndashaka kumbwire nyene bisa ko ari akagwi k'abantu gusa bashobora kubiraba canke ubuntu yatayi ubushomere amaze imyaka ko ashobora kuronka umwanya wo kuza kubira ko benshi bo bashaka kubimenya mugabo ugasanga bisa uburyo bwinshi ko bigira
ndetse gukurikirigira mu bice bibiri igice cya mbere ni icyo dukora mu kwezi kwa gatandatu mu bisanzwe tubikorera nuvuga mu masale mu nyubakwa ari ibigo bisanzwe byerekana ibintu by'akaranga cyangwa ibyimico kama nubwa nk'ay'i Bujumbura dufise nk'ikigo cy'imico kama ikimwe cyita Faransa bita Institut Français du Burundi hariyo ikigo kiri centre jeune Kamenge mu Kamenge hariyo ikigo kiri muri université bita Selab hariyo sale twara dukoresha twa Ciné Kamelakera hari mariyo akaba ndi hotel itwakira itwakira abashitsi naye no turaza tukaza turerekana ayo ma cinema ariko rero kubera yuko tuzi ko na ruguru babikeneye twarateye ama province atatu kugira ngo tugeze turabe ingene bo byibwira bo bikunda cyane gushika umunsi wose Ngozi kuri Université Ngozi igitega ngo italien française no mu rurigi ahantu bita kuri cinema des anges abantu bazi bita kwa Magisha Lom icyo ngicyo cya mbere mugamo muki rero icyo twatangwe ni kintu bita cinema mobile nyuma mubibuka kera abantu bari ruguru basha kubona abazungu baratembereza amasinema aza barayerekana ku maparuwasi rero tuje tugafata amasinema yabaye meza ya mbere y'abarundi tugaca cyerekana amaprovinsi umunani ayo rero cyerekana mu bibuga by'umupira ari bya football bya basketball tukabyerekana hanze nuko niko se twasanze ibyo bintu babinyoteye cyane ko haranze abantu bashika isinzi hafi ibihumbi bitatu kukira buri kibuga tugiyemo
bya kandi kabazo ofisi nuko festival buri mwaka ibifite igihangange mu by'amareresi ayihagararira akongera akaba mbere nk'umuvugizi wayo ku rwego mpuzamakungu muri uwo mwaka hakaba kandi n'ibindi basigaye bagira byo guha icivugo cy'umwaka cya festival sinzi icyo bitubwira ko ku bijyanye n'uno mwaka kugira ngo tumenye icivugo kihari n'intumbero yacu eka mbere tumenye n'ubusanzwe azohagararira ino sabukuru narijya ibyo bibiri byose biba ari ibintu nyamukuru kuko yerekana umurongo wafashwe n'ingene isabukuru itegekanya gushikira abantu
murakoze gutyo kibazo Landry ego nivyo buri mwaka isabukuru turaheza tugatora umupfasoni ayihagarikira uwo mupfasoni atamira ibintu twita mu gifaransa marene niwe yihagarikira akaba porte parole niwe azano makuru kubakaza barabaza ibibazo bimwe bimwe hama tukarondera ngo mu bantu basanzwe ari muri icyo gikorwa cy'amasinema uyu mwaka rero twatoye Marie Dunier. Marie Dunier akaba ari wa mufasoni mu Faransa kazi yakinye muri resi rya mbere ry'u Burundi mu rya Gitolengra urumva ku cyumvyo cyanjye kwa kugira ngo aho tugeze babone nk'umuntu wakera kinye mu sinema ya mbere azoze atuganirire nuvuga nk'ingene yabibayemwo n'ingene yoshora kugira ngo aduhe ingoga n'inguvu cyane cyane kwa kibato ingene bahimiriza kugira ngo tugire amaresi menshi azamenyekane hanze hanyuma icyaka yavuze ati hari ikivugo twama dutora buri mwaka uyu mwaka twatoye sinema e demokrasi ni ukuvuga isinema n'imvaro rusange kubera iki kubera yuko murazi yuko murakurikirana amakuru muri minsi hari ibintu twirije by'amatora azoba mwaka uza twashatse yuko abantu bumva yuko mu sinema si ikintu gusa cyukuratira ibyinshi cyukuryoherwa gusa mugabo ni ikintu ubu basigaye bakoresha no mu nyigisho cyangwa kumenyekana iki kintu imigambi cyangwa gutanga uburyo kugira ngo abantu bashobore guhura bahanahana ibyumviro ari ku ngorane ari ku migambi ziyo z'igihugu twebere n'icyo gituma twatoye umwaka sinema e demokrasi
tugarutse mu nshinga n'ingabo tukavuga ku byerekeye uruhara n'abahinga banonose vy'amasinema mpuzamakungu bazogira itumiwe hariho umunyakenya yabaye kirangiranwa mu minsi iheze aha muri Leta z'Ubumwe za Amerika akaronka sinema ya kinye ikaronka n'agashimwe gakomeye cyane rwose muri Academy Awards umudama akaba yitwa Lupita Nyong'o nashaka ndabaze niba aho ayo makuru asohoke niba abarundi bafite ubuhinga mu gukora amasinema boba byaratumye batinyuka bakabona ko nabo nyine bashobora gushika kure aho buhiganwa mu mahiganwa mpuzamakungu no muri Leta z'Ubumwe za Amerika cyane cyane muri iryo higanwa rikomeye cyane rwose Academy Awards rizwi ryo muri Amerika
ego icyo bavuga ni uko igihe Nyong'o yaronka bavuga ko gashimwa gashika nawe muri Academy Awards no abarundi baragize n'amainitio menshi baramenyeje makuru baba ngabo tuko tubavugana balandi barabizi baranyenyeje makuru hama twebwe kubi wacu baraje baranambaza icyo tubyumvira ko kuba twarishimye gose iyo uvuga ngo nukubera ibintu by'amacya kubiri oya burya yibonye umuntu wanyu cyangwa iwawe cyangwa umushaka guhuza ibi ahantu ukabona ko yateye imbere ucumenga nawe muri kumwe wateye imbere ibyo rero byadushimije gose cyane cyane ngaha i Burundi ubu ariyo murwi wita itulize wagize uruhara kugira ngo uhimirize aba bakiri bato cyane aba bafasoni ingene boja kugoza barakina urazikera mu Burundi bawe umuntu akina cyane aririmba bavuga ngo uyo yagiye agiye kumurotsi cyane mu kijuju ariko mu Burundi biko birahinduka nico kitumezeza gose umwana ari abavyeyi benshi bazaguduva gudusati nimutwigishije abana bacu baze babijemo nawe kandi ukana uko tugira amasinema baratwakura akaduha magati none nabi wacu mu batwigishije abakiri bato ugasanga n'abakiri muri primaire bo rero nyongo yaratanze akarukeza n'inguvu nyinshi washaka kwijukira iby'amasinema ngayo Burundi
ngabona kuri cyo ndashimye ndatangaye cyane gose ubwo ibyo bintu ko mu Burundi twe turi hanze twaba tuvira ibi ntama y'ingorane mugabo kuri nka ibyo biranejeje urumva abantu barafipuza arabikunda ishoresha kubaza ibintu ni utuntu tubiri dutoyi kubyereke dwa docteur nta gasinema kuko urumva nk'iyo ubigize eske ibyo hiyo murabikwikana leta irabibafashamo
ya ibenizoma icyo navuga urabona hari ibintu je nagiye mu byinshi bose niwe ndakurigaruka koko kera nige natangura kuririmba nitwari tumirewe neza ko no mu mashuri wasanga twinga amanota ngo turutire birose ariko nibaza uko imyaka igenda niko abantu babona ko ibintu bihinduka ahubwo nabyo byinshi basigaye babyumva yuko bifasha n'umwana kwiyumvira guhura n'abandi kuko ibikorwa nk'ibi ngabyo bita bya sport murakura nabandi mukingira mukamenyana mukagira imigambi hamwe mugatsimbataza n'ibintu n'umwe byogira akamaro igihugu ibyo rero kwituraba nibaza ko isinema yofasha byinshi byinshi cyane kuko urabona urashaka kureba nk'isinema ukarongene utwenga mubwa ugakuramo n'inyigisho abantu bagaheza bagaharira bakagira icyo bakuyemo
Landry
ebe mbeje kandi kabazo narise ndamubaza nuko murabona mu Burundi nta shure rya sinema riraboneka maze tukaba twifuza gukora amareresi meza ashobora kuja mu mahanga agahiganwa n'abaza utubazo tubiri mbega aho bahari amareresi ya hano i Burundi uretse ko iba yarahawe ubushimwe hano muri festikabe yavuye mu bushimwe bwa festikabe akaronka ubundi bushimwe mu mahanga mbere agatangaza abantu hariya hanyuma akandi kabazo ka kabiri mbega aho bahakugwa iki mu gihe cya festikabe cyangwa na festikabe kugira ngo abasanzwe bari mu gisata cy'amareresi baronswe ubumenyi kugira ngo icyo bakoze kumbure muri uno mwaka mu mwaka uza icyo bazokora gisumba icyo bakoze muri uno mwaka bivanye n'ubumenyi bagiye barahabwa mu gihe cy'iryo sabukuru mbega aho bahari ibikorwa byo kongereza ubumenyi bitunganywa haruhande yo kuraba amareresi yakozwe n'ibindi by'ibirori murakoze
okay ndira maze nishure Jean Paul Kare kuko ari ikintu yambagije nishuye ni iby'amadroit d'auteur ari ikintu mu Burundi biheruka gushinga cy'iyi myaka nk'itatu bita OBDA Office Burundais du droit d'auteur n'ikintu gikomeye bashinze cyashyize na leta kugira ngo kize kidufashe ku bintu by'ama droit d'auteur mugamba twasumira yararonga uburyo bukwiriye kugira ngo ukwere ubwishe gukora yemeye ku buryo butomoye ibyo rero turacyarwanira twese aragira amareresi aragira amasinema kuko suba gusanga barashize urwego hanyuma rubakicara tukeneye ko rutangura rugakora koko tukabona ko hari icyo bitumariye rumariye abo bose b'abahinga bakagira nako yuko n'akarusho kavuye mu cuya bakoreye hanyuma ikibazo cya Landry kiraba ibintu by'ishure ngo tunonosore ubumenyi ego koko kushika umunsi ntikiraronga ishuri ry'amasinema nicyo gituma twebwe tumaze kubona ko ari ibintu bikene rwose kirasabukuru icyo tugerageza ni ukugira nubwo nk'inyigisho ngufi ngufi zimara nk'indwi imwe cyangwa zibiri tugatuma ko abahinga bo hanze bakaza kwigisha abo bakiri bato kandi tubamaze kubona nari bigufi biragira akamaro kuko ababivuyemo usanga bahejeje bafite umugambi mu isabukuru ikurikira ugasanga bagize agafini ariko icyo dukeneye koko ni ishuri ryemewe ishuri rishobora gutanga inyigisho ngo ujya kwa universite cyangwa faculte bashobora kwiga nk'imyaka ibiri itatu ngo mu bindi bihugu byateye imbere ibyo rero muri iminsi turi mu bintu turiko turakora turacaharira n'abandi dufashanije hariyo nk'ishyirahamwe ngo mu bindi yitwa coproduct ariyo collective des producteurs pour le développement du cinéma de l'audiovisuel du Burundi ni ishyirahamwe rishashe ryamaze imyaka itatu mugabo bariko barafashwa mu buryo n'ibindi shyirahamwe riri mu bubiligi ryitwa Afrikaria tumaze kuraba yuko bizoshoka vuba kwa ringini kushinga ishure nga mwungi likazo dufash kuchaga tatureru ushime harigo ego ama filme amu amu yarosu ushime nga no hazi yarosu ushime iyambe nuvuga nijitwa niya edi mnyaneza yari ansaga shimunga ha hanyima ashite muri fespako aja muri wagadugu ararunga agashimwe kubyo bamwerekanye muri Burkina Faso hose gushikana bamutuma ko no mu nibura amwerekana mu ahantu henshi ikindi novuga nuko akandi gashimwe ni nk'ayo masinema twe tugerageza dukurikije aho tugeze tukabafasha kugira ngo ashe gushikira ama televiziyo y'Iburaya cyangwa iyo muri Amerika kugira ngo bamenyekane gose urumva biko birabaho uburyo anovugwa nyuma yeruka n'uwitwa Joseph Ndayisenga yagize filime iryoshye cyane yerekana abarundi bagiye mahanga bahunze ama bakagira ingorane zikwiye ngo bamenyere bahimenyereze gushika nawo azaba bajya amafaranga ngo bazobaronga ibipapuro gushika nawo basubira inyuma umva ngiye sinema ya Tanzania inyigisho niyo bayi ya mbere uwo iri kuratembera novuga ngo ku isi yose
ngabo nukuri ntacyo novuga numva ryohewe cyane rwose akantu gusa nobaza muri ibyo bintu rero yo bukire nka materiere yo kugira ibintu murabaze gusaba leta bakure ko nka droit droit d'entrée ibintu bindi ko nibaza yuko mu bisaba kugira ibyo bintu mukabisubira bakabyumva
murakoze je exemple kuri ico ico no kwishya nuko mu byukuri tuko cyagerageza kuko iyo dukora byose tugeza kwikora na leta kabiri migambi dufise n'iyo tuzoshikiriza ko sizi ko kufuta gato imwa kweze umukuru w'igihugu yarande iteka rama n'ikidari cy'umwaka akakuye ibikorwa dukora mu bya sinema iyo zarama yoga yo kwandanya biganye ingoga nawe bakiri batugira ngo twandanye hanyuma kuri ico ico bavuga kandi na kuri yuko tuko tuje gushinga ikigo kirabija abakozi abahinga mu mafilme muri aka karere ka Afrika y'ubuseruko ijo rero nje bizo dufasha kugira ngo turabe imigambi myiza inonosoye ibyo dufasha twese kugira novuga uburenganzira butanyuke bukuzana ibyuma cyangwa kuronga inyigisho zinonosoye kugira ngo duteze imbere ico gice cy'amarerezi
akabazo kanyuma jewe hariho ibintu nigeze kumva by'uko hoba hariho akajya kugurisha amarerezi y'amarundi mu mahanga biciye ku buhinga ngurukana bumenyi imbere ngo umushinga nahe n'ose ngabo akaba ari nawe yoba aserukira iryo shyirahamwe mu karere ka Afrika sinzi ko hari icyo yobitubwira ko
ndashimye icyo kibazo icyo muvuga nuko ikote turashima ibikorwa nyine biko biragenda kandi ndazi intambwe dushitse ko n'abarundi aho tuko turashika ko nibaza ko ari intambwe nini ego cyane mushinga ndayilanze inge nayivuze baheruka kungena kugira ngo nserukire iyo gikwerekana amarerezi tubicije mu buhinga ngurukana bumenyi ajyo bita site internet ibyo n'ibintu twavuganye n'ishyamwe ryitwa Udala Media bisanzwe bifite icyicaro mu Bwongereza hanyuma nibaza ko kuri twebwe ari ikintu gikomeye rwose kandi kizogira akamaro rwose abarundi kuko abarundi nuvuga n'abanyafurika ko icyo bandumye ni ukubaserukira no muri Afurika kubera murazi yuko twe turakora amarerezi y'amasinema mugabo ugasanga i Buraya cyangwa muri za Amerika zijya zunze ubumwe za Canada ntidufite ikibanza ntibazigura kubera yuko sinzi igituma hari abwiza ko ari ingorane abyo usanga ari bikurikije n'amapolitike y'ibyo bihugu ubu rero hamaze kuza bijya bita ubuhingangurukana bumenye ari byo site internet abantu benshi bashobora gucamwo bakarondera ari filime bakeneye y'Uburundi yo muri Kenya yo mu Rwanda hama bakayigura bagashobora kuyigura n'amafaranga make ashatse kuyiraba mbere ukumbure bagiye masinema ugasanga buri shilingi itumye nk'amadolari 20 muganga babiranje ngo kuri iyi uri ubwo buhinga bakariha amadolari abiri gusa kenye igikuru ni uko bica biduha abantu benshi bazoshobora kubiraba hanyuma babaye benshi urumva bizoca bifasha n'abakoze amarereti kuronka ku nguko
mushinga ntahe ngabo Leonce ndagushimiye cyane rwose kuri aka kanya watoye kugira ngo ujye amakuru yerekeye iyo sabukuru inshuro igira gatandatu izoba mu kwezi kuza kwa gatandatu turagushimiye nawe mushinga ntahe Jean Paul Rwitanaga ku kanya watoye kugira ngo ubaze ibibazo bitomoye turagushimiye nawe Landry Mugisha ku bibazo byiza cyane rwose wabajije mwakoze mwese
akoze
Murakoze cyane.
Turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi giha ijambo abanywanyi b'iradio ijwi ya Amerika mwakoze.
You've been listening to Duzangire Jambo on The Voice of America.